Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri siyo ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Twari dusanzwe turayeho nabi kuko badufata ngo imakarata twari dufise ngo yarataye igiye ariko ubu turaronse bishyashya byemewe byo muri kino gihe by'impunzi bishyashya.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu gisagara ca Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahayiruhutsa ahejeje kuronka ikarata imuranga nk'impunzi. We na bagenzi biwe muri kino kiganiro baraza kutubwira icyo karata izobafasha. Muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu, tuza kubabwira kandi iby'amashirahamwe yigenga mvamakungu mu Burundi yahuye n'umushikiranganji ajejwe iby'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi. Mube hafi y'amaradiyo yanyu rero. Ako mbanze ndababwire muri makimbere kuja ku Doni dogye makuru nce ku masonga n'andi ndabafitiye ntarinze ndababwira ko amashamwe haranira gateka kazi na muntu muri Cameroon ariko arasaba leta gutahukana mu gihugu abimukira bavuga ko bariko barakoreshwa bunyamaswa mu karere ko burasirazuba bwo hagati. Ivyo babisavye nyuma yaho hagaragariye amasanamu ya video yariko araharikanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana bigeme 14 bamuka muri Cameroon bakoresha ibikorwa nk'ivyabaja muri Koweti. Inyuma y'ikwirakiza ryo masanamu Cameroon, leta ya Cameroon yashikirije ko abo bimukira bakuwe muri ivyo bikorwa vy'ubuja bari mu minwe ya leta ya Koweti. Igihugu ca Cameroon kigeraranya ko coba gifise abanyagihugu baco bashika ku gihumbi bakoresha ibikorwa biruhije mu burasirazuba bwo hagati. Muri Indonesia ibiziga biharugwa kuri 34 vy'abanyeshuri biga mu ishuri rya Bibiliya n'ivyo vyakuwe mu butaka barahambwe aho bari mu rusengero mu gisagara ca Sulawesi. Ivyo vyashikirijwe n'abategetsi ejo kuwa mbere. Abo biyongereye ku bandi banyeshuri 86 babuzwe irengero bose bazize nyamugigima hamwe na tsunami y'ikiyaga vyabaye muri ico gihugu ku munsi wa gatanu. Abo biyongereye ku bandi bantu bashika ku 144 bari bamaze kumenyekana ku munsi wa gatanu ko bahitanywe n'iyo tsunami yakurikiranye na nyamugigima. Abarokotse bahanganye n'ibibazo vyo kubura imfungurwa n'amazi kandi amavuriro yarengewe n'abakomeretse. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ejo ku wa mbere ko abantu 191 bakeneye imfashanyo zihutigwa muri bo barimwo abana 46,000 hamwe n'14,000 vy'abasaza. Abasirikari hamwe n'imigwi y'abahinga bava muri Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo ejo kuwa mbere baratanguye gukura ibisasu vyahambwe mu butaka ku rubibe bihana mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano vyo bihugu vyemeranije mu kwezi guheze. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Korea y'Epfo. Gushika ubu ntaco Korea ya Ruguru iratangaza kuri ayo makuru ko inteko z'ico gihugu zatanguye gushira mu ngiro umugambi wumvikanywe ko i Pyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru hagati y'abaperezida ba Korea zombi. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Korea y'Epfo yemeza ko ico gikorwa bemeranije ko kizomara imisi 20. Ayo masezerano mu kwezi kwa cenda arimo kandi gukura ibirindiro by'abasirikare hamwe n'ibigwanisho ku mbibe inyuma yo gukura ibisasu vyahambwe mu butaka. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongire ndabahikaze amashirahamwe yigenga mva makungu akora mu gihugu cyo Burundi aherutse gufatirwa ingingo yo guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu kuri wa kabiri yahuye n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cyo Burundi umunano wakurikiranywe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka amahoro Evariste ngaha I Bujumbura
amahoro neza cyane
ego mu mbonano warugamije iki hama bavuganye iki
umunano kageje nk'uko byavuzwe n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu imbere yuko inama itangura biri uko ataje kugirisha inama yo guhindura ingingo yafashwe n'umuguru w'igihugu ugize umutekano yaje kubabwira bimwe bimwe mu byatumye bafatirwa ingingo yo guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu
hanyuma yababwiye ibyo bituma kuko bitari byanadomwe ku rutoki kuva iyo ngingo igishirwa habona
ibyo bituma bimwe bimwe harimo ko ayo mashyirahamwe ngo atigeze yisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi no kuvuga yuko ngo ayo mashyirahamwe yategeze gukoresha nta bindi bavuga byo gutanga akazi hisunzwe amoko n'ibitsina abahutu 60% n'abatutsi 40% hari n'ikindi avuga ati hariho amashyirahamwe amwamwe yakorera mu kinyegero yihetse ku yandi mashyirahamwe kandi atazwi mu bushikiranganje akavuga kandi ko hari n'amashyirahamwe mu byo akora ku rubuga harimo ibitaboneka neza hambere akaba yavuze nk'ishyirahamwe avuga ko rikorera mu ntara Ngozi ngo ryatanze inkoko zitarenga zitatu mu kiringo cy'imyaka itatu
iryo shyirahamwe yarivuze izina
iryo shyirahamwe ryashinzwe kurivuga izina eka nta shyirahamwe na rimwe yashinzwe kuvuga izina n'abamenyeshamakuru bakimubajije yavuze ati tugira dukora amatohoza kugira tumenye ayo mashyirahamwe uko angana amazina tuzababwira hanyuma
hanyuma ko bari baravuze ku ico gikorwa co gukora ivyo ayo mashyirahamwe atubahije ivyo bitigiri abashinga amateka bakenguza amateka bazobanza kuja gutohoza baratohoje amatohoza yabo yerekanye iki
abashinga amateka umushikiranganje yavuze yuko leta ofise uko ikora igikorwa cyayo ambere akaba yashikirije kuko iyi ngingo y'inama nkuru y'umutekano atarundi rwego na rumwe ruza ruyivuguruza akaba yavuze yuko amezi atandatu bari barahawe yari akwiye kugira ngo babe bashoboye kwisunga amategeko avuga ko ngo imyaka ibiri yarirenze ngo nta kundi ko gucipari gucisha iruhande ngo nuko hatezwa gufatwa ingingo kugira ibintu bije ku murongo ariyo kugira ariko rero umushyiranganje havuye amenyesha ibintu bine ayo mashyirahamwe ashobora ategeza gushyira mu ngiro imbere y'uko asubira gukora
nivyo aho ivyo bintu usongore
ivyo bintu umushyiranganje barandagiye asaba ayo mashyirahamwe imbere ko asubira gukora harimo ica mbere n'amasezerano y'ukwemererwa gukora bagiraniye n'umushyiranganje bw'imigenderanire n'amakungu ica kabiri ni uko ayo mashyirahamwe ateza kudusinya rwandiko protokole n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bunajejwe iterambere ry'amakomine yuko agiye gushyira mu ngiro wa mugambi wa leta wo kuva muri 2018 gushyika muri 2027 icya gatatu ni uko ngo bategerezwa gutanga ikindi urundi rwandiko rwemeza yuko buguruye konti mu ibanki nkuru y'igihugu kandi ko amafaranga mva makungu y'amadevize n'amadevize n'amaero atito gucishwa kuri
iyo konti
kanavuga rero nico gushyira mu ngiro mu kiringo cy'imyaka itatu ibi bintu by'uko hotagwa akazi hisunzwe ubwoko
urakoze cyane gose Evariste Nzikobanya nka turaza kugaruka kuri iyo nkuru yawe ku makuru yacu yo hanyuma ku buryo burambuye Mungurigezeho mu Rwanda mucamanza mu rukiko rukuru rw'u Rwanda yumvise ibisobanuro by'ababuranira abo mu ryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara basaba gufungurwa by'agategekanyo bakabura nabidegenza baravuga ko nibaramuka barekuwe bazokubahiriza ivyo bazotegekwa byose n'urukiko ubushingacaha bwo busanga ubusabe bwabo butanzwe mu mpita gihe iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Nene biciye ku masonga nkitangura kubejo kuwa mbere komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatikanije na RCR bariko baratanga ikarata ziranga impunzi zahungiye mu gisagara ca Uvira ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkuru irambuye na Vedaste Ngabo
Izi mpunzi zibanze inkambi ya Murungu na Rusenda zitangaza yuko iyi gahunda yo kubaha ibyangombwa birangi impunzi zibanze inkambi yatangiriye muri territoire ya Uvira izabafasha mu rwego rw'umutekano kuko byabagoraga gukora ingendo ari nta byangombwa birangi impunzi bafite. Aho twageze kuri centre ya transit ya Kavimvira ari gukorerwa iki gikorwa cyo kubarura no gutanga ikarita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo, akanyamuneza kari kenshi kuri izi mpunzi zihamya yuko zahotegwaga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kuba koresha ibifomu byataye igihe.
Twari dusanzwe tubayeho nabi kuko badufata ngo imakarata twari dufise ngo yarataye igihe, ariko ubu turaronse bishyashya byemewe byo muri kino gihe by'impunzi bishyashya.
Gilles Amanda ni umukozi wa komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi yabwiye Ijwi rya Amerika yuko iyi gahunda batangije igamije guha ibyangombwa impunzi z'abarundi zibanze inkambi no kumenya umubare w'impunzi bafite hanze y'inkambi, dore ko muri izi mpunzi hari zahungutse izindi zitaba Imana ndetse hakaba n'izindi zigenda zivukira mu buhungiro. Nubwo izi mpunzi zibanze inkambi zivuga yuko igikorwa cyo gutangira ikarita ndangampunzi cyatangirijwe muri territoire ya Uvira kigiye kuzazifasha mu bijyanye n'ingendo, izi mpunzi kandi zivuga yuko zifite imbogamizi mu mibereho yazo kuko ari nta bufasha zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase.
Twageze ahangaha 93 mugabo twagumya nyine tukajya twirimira tubanza gukorera amahera mu bafuriro, abana bamwe bagenda badupfira ko nige basigaye namukanje ntawuri madufise ngaho.
Abana bagiye bapfa gute?
Bavuzira ingwara nyine kubura amadawa ntibabona bavura neza bagenda bagwara.
Ndasabye ko iri shyirahamwe ryadufashije umunsi ntitugire imbere, aho turi niturongo icyo dufungura. Turashonje cyane, turi abantu tumerewe nabi, dufite n'abana biga nta mafaranga afite yo kubasomesha nta na kimwe.
Mujya bigenze gute?
Twebwe tujya duhangayitse, hari igihe turonka umuntu aduha nk'umuntu nkamusaturira urukwi ngafungura, ariko ubu bahora badugaburira ikiro kinuze cy'ibigori n'uduharage, ariko ubu baratwimye kuva mu kwezi kwa kabiri.
Cyakoze ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi SNR ishami rya Uvira itangaza yuko impunzi ziza zihabwa ubufasha bwa SNR ari ziba zemeye kujya mu nkambi ya Murongwe na Rusenda. Jira Manda agira ati:
ni kwenye kambi njo kwenyewe serikali iliona
watu wapasha kupata msaada, lakini akiwa impunzi zibanze inkambi igaragara yuko zigerageza kwifasha, niyo mpamvu abashaka ifashanyo bose basabwa
wanapenda msaada waliwaambia waende kwenye kambi.
Mumenye yuko iki gikorwa cyo kubarura no guha ikarita z'impunzi z'abarundi zibanze inkambi cyatangiriye muri territoire ya Uvira kizakomereza muri territoire ya Fizi na Warungu. Ari izindi mpunzi z'abarundi zagiye zihunga kuva mu mwaka w'1972 n'umwaka w'1993 ndetse n'umwaka w'2015. Vedatse Ngabo wo kubwijwe rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiyago c'abanyedini. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonsa twakira abo bari kumwe, hama tubwiye n'ivyo bagiye kuyaga.
Ego abatumire ni babandi, turi kumwe na Pasteur Nahimana Dieudonné arongo isengero Oasis Christian Center riri mu gisagara cha Bujumbura, ariko cyane cyane muzwi ko murongoye ishyirahamwe New Generation rishigikira urwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere. Turabaramukije. Turi kumwe kandi na Imam Bukuru Eli Rafan arongoye urunani rw'imbonezazo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira mu iterambere ry'abanyagihugu. Namwebwe Imam, turabaramukije.
Namahoro cyane.
Turamutse Tuributse kandi Pierre Claver Ndumwami twibutsa ko arongoye ikigo BBN cigisha abifuza kwikorera twabo. Ndamwebwe turabaramukije.
Yego ndaramukije nanje.
Ndaramukije namwebwe mwese bakunze bijwi rya America muduteza abiri. Ndabibutsa ko tuza kuvuga kubijanye n'icokogwa kugira ngo ugwaruka ruhurike mu masengero rushobore gukemura ikibazo kijanye no kutaronka akazi. Imamu bukuru inyishu kugira ngo ugo gwaruka rushobore kuva muri ubwo bukene bw'ubuzi ni nkiyi.
Je ndibuka ijambo rimwe intumwa y'Imana imaze gufa hari umurongozi agira kane yitwa Umari yabashikira ubutegetsi hari abantu cyo gihe batahura idini ukutariko bakavuga bati reka tugende kwijyamira mu musigiti Imana tugume duyihimbaza izo duhi byo tujye yagenda n'inkoni akavuga ati mwese genda muze gukora ati mwaze yuko muri ngaha hari cyo mushobora koronka ibyo rero nibyo sinzi abarongozi bacu ubu fise ubu bategereza gufata iya mbere batanga intumbero nuko twebwe abayimamu wanashaka nitwe dufise ijwi rishika kure babone ko ubwa mbere kugira nayo masengero canke se iyi misigiti ishobore gukora nuko ubwa mbere haba habonetse uburyo ataburyo buhari ntidushobora gukora turariha amazi turariha umuyaga nkuba turagura amatapi abandi baragura intebe turaramplasa mikro ziba zapfuye ibyo rero hatabonetse amafaranga ntibishobora gukunda nibategereza gutahura ko ukwemera gufashe nuko ubufise uburyo bwo kuguherekeza.
Yego, Pastor Diodore aravuze imam ubukuru yuko hari ikibazo cy'uburyo kugira ngo bashobore gufasha abo bantu mu kubahimiriza. Namwe mbega icyo kibazo kirahari nimba kihari icyo torega umuti gute?
Ikibazo nyamukuru kiricara cyane ku bwoba abantu bagira ku bwoha abantu ibikorwa ari bwo bwa mbere babitanguye. Kuvuga yuko abantu bose yego niko bamenyereye bagomba gutanga ubuzi bahagara ku kintu uvuga ati uyu muntu ufite afi experience amazi imyaka ingaha akora ibintu kanaka. Hari umuntu ushobora gusanga ibintu amazi imyaka bikora ariko ukiri muto yaravyiza agashobora kwitahura ndetse agashobora kubikora n'ingoga. Rero ikintu nugomba gusaba cyane cyane nuko abantu boshobora kwizera katubwe tuba turi abarongozi ubuzi umuntu indera afise ibyigwa yize baha agaciro ajya makete twandika aherekeza abantu bagiye gusaba amastage cyangwa akazi cyane cyane kugura imiryango abantu bagitangura ibikorwa guha opportunity yo kugira ibintu byo kwimenyereza gukora n'abantu bataba ariko baramahemba umuntu ibyo bintu bavyorohereze cyane ugwaruka kuko nta muntu aheze ishuri ngo acagira experience nini iyo ni ntamba mya mbere nkunda kubona nuko iyo ugiye gusabira stage naho usabira gusaba akazi ko gukora umuntu adahembwa kugira ngo abanze amenyere abantu babanza kubitinya cyane 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 no mu mategeko hakaba korohereza yuko atavye gushiramo cyane cyane ku insista ku bintu bya ma experience umuntu amurabire kuco yashobora gukora ku mateste bamuhaye kubaza bamubajije hano barayo kabishobye cyangwa atabishoboye ikindi naco rero nico kidanye nuko atabigo byinshi cyane bijanye no kwigisha ingene abantu bashaka kwitangura imigambi yabo bihari ndashimira cyane BBN kuko nico kigo ca mbere nibaza ko gushika ubu kimaze kubikora mu buryo bwagutse ariko nkuko yabivuze directeur nuko biracyazimbye kubera ko bisaba babishyiramo uburyo bwinshi iyo habonetse rero andi mashirahamwe canke andi masosiyete nga agashobora gushyiramo uburyo byotuma bigabanira uburemere ku muntu adafise uburyo bwinshi bwo gushobora kuronka izo nyigisho byo babyiza cyane
rero kugira mwe mu masengero ubwo buryo nabwo mushobora kuronka
nico navuze ni gushika ubusino hakana ko bitoboneka mugabo hari icyimviro cyaje bunyevuga nti ni byiza ko haba kwiyumvira kuza gusigurira abantu bakaza kegeranya bakoze imana bwa ati oke twebwe ngibyo tugomba gukora kugira ngo bishobore koroha kumbure umuntu yoriha 50% hanyuma ishengere kamuri 50% mugabo agashimira ko bamushigikiye gushobora guheza gushobora kwiga ibyo vyigo ariho n'amashengere usanga afite ubucuti n'andi mashirahamwe mpuzamakungu ashobora kugerageza kubashigikira igihe bakoze uyu mugambi mugabo abifashijwemo na BBN cyangwa indi shyirahamwe yaberetse ati umugambi utwara uburyo bungana gutya mwo bugenza gutya hanyuma abantu bagaheza akaburondera mwishengero canke hanze mwishengero mugabo kubuntu mbere gufasha cyane cyane abatagira akazi ngo ashobore kukaronka.
Ego Pierre Claver mu Burundi abantu bafise hari faible revenu bano kivuga mu gifaransa ngo cyafise uburyo buke mbega uko bari ko barivuga yuko no mashengero ubwo buryo butahari bukwiye bwo kugira ngo honye ne bashobore kuronswa inyigisho zuko kurondera ubwo buzi mbega ho ubwo buryo bubonetse amasengero akikokora kafasha ubwo gwaruka kubigisha murabona ko bashobora kuronka ubwo buryo bwo kwishingira imitaha
yayivuze imana mu bukuru ati amashengero ntiyobaho nayo nakenera uburyo
sibyo ati buryo nibi 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 aro mbe bugu bugu buryo buva ngabonye ati inkoko no ni gihatanguye iki urabona amashengero nayo yobaho neza mu gihe abantu bamariwe neza bafise uburyo babaterera baka bakubagisha imizigiti bakubagisha amasengero ni byinshi bikenegwa kubganje ahanini uvyo twishugwa twebwe twaguti ndaca murondera imitahi hanitse uburyo ni wowe nyine numutwe wawe naye maboko naye mashuri gubwenge yo tangura kavuga ati ntambwe ya mbere afashe umuswi w'inkoko canke umwagazi w'intama canke w'impene abatanguye uburyo se muni cyane arashobora gukora umuntu ku munsi umwe akaronka 2000 akacagurike umuswi w'inkoko abatanguye canke akoze kwezi ho twebwe tubyigisha aho hariho kuntu tubikora mu ntara za Kirundo n'ahandi tubigisha ngene bagenda arabikudufa nka duke duke 2000 ugasanga ku kwezi cyangwa mu mezi abiri aramaze kuronka 30,000 yabitse
bagacagwa inkoko
oya akaca kwera ari mu nabandi akaca bamuhideni 93,000 yashizeyo 90,000 ashaka kurimurima w'ibitunguru ugasanga mu kwezi yavuze kurima ugasanga amezi atatu aheze umuntu uvyimbuka ibitunguru ugasanga araronse 300,000 umva ataba yatanguye uwo muntu umva yatanguye bwa mbere kugira ati ndavyemeye birashoboka urumva umunsi mikeyi abageze kure ariko atemeye ngo abone ati ndabitanguye ivyo rabikuzwe n'abantu 300,000 umvize ko 300,000 ni 600,000 ni benshi babikoze bose bakagira umwanya umwe igihugu cyose iterambere riba ribonetse kandi ubukirihagarika riba rije mwabihera yuko twese y'amashengero babwirwa ko bati birashoboka tangura kuri bikebuke urabe yuko dutera imbere
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ego mugabo urumva harimo amafaranga numvise umva no masengero wabakeneye mwavuze muti mbege inkoko n'igi hatangura iki none ho tangura iki ko na masengero wabakeneye mu bwo buryo biroroshye ko boronka
amafaranga n'abyishye sinzi ko no chamfati jambo
ego
uko bigenda kose amasengero agizwe n'abantu amasengero sinzu ni nk'umusigiti kandi sinzu ibyo byose kugira biho nuko hategeza kubaha abantu kandi abantu nuko abanza kubaho neza batabayeho neza rero ibyo byose ntibishoboka ico dutegereza ro gukora niki ubwa mbere mu masengero burya nta n'ubutumire turinda gutanga kugira abazi nta n'amakonvokasiyo umuntu arinda gutanga ngo nyine barizana iryo nizo nizo nguvu za mbere twari dufise kugira dushobore kubahimiriza kandi bishoboke nibyo zo gutumbereza banashaka izo programme zindi iyo bivuzwe na pasteur bikavugwa na imam ati mutegereza gufata programme yo kwiga ibi nibi nibi canke se akavuga ati ari imam akavuze ati ngiye mu mwagaruka mwini murabe muze muraziganya ko ahubwo musanzwe naho twahereye kugwarukana twebwe twari dukeneye izo nyigisho zo muri BBN navyo nyene byo dufashe kugira dushobore kuza turatumbereza neza ubwo gwaruka ego tubanze tuvyige twebwe byo dufashe kugira tuzohere kugutumbereza ubwo gwaruka kandi barashobora ko cabitahura neza cyane
yego biroroshye ga Pasteur Dieudonné ko mwe mwavuze ko muza marabyitangure mwe mwihereye ko
ego rero igihe abarongozi botahura ko madasura kwigisha abantu zanyigisho ngo abatu abakeneye bazuja mu ijuru canke kuzanyigisha kuvuga ati Imana udutware tuve ngaha mu isi n'ibazo tugende mu ijuru kandi mwami twizera tubwira ngo ni musenge ubwami bwawe buze ngaha ku isi bikoreke ku isi ngo ikoreka mu ijuru no guhindura ibyo mwira abantu byumvira rero ico nico ishengero rifise mu bushobozi gushobora gufasha abantu guhindura ingene nabo ibintu hanyuma gaca bagirisha akajye gukora hanyuma gaca bagenda gatangura gukora ibikorwa bike ibike muzo bashoboye gukora bagashaka kwiteza imbere hanyuma rero hakaba no gucaba gukorana n'aya mashyira hamwe asanzwe abikora nakaza bakigisha abandi bakatangura kuvyikorera kumbura tanu warinze kubigisha kubera ko bumvise uburyo ubwingene bakwiye kwiteza imbere tukobanza tugahimiriza nabo barongoza amashengere kuvyumva gutyo no kwigisha ugwaruka kumenya gukora no kwiteza imbere hanyuma bagaca babahimiriza gukora n'amashyira amasanzwe abikora yoba ari ntango nziza ico no gwaruka ko cyane kuko ubwiye kuraba muri ino si yose ibihugu byo muri Afrika birimo abakristo byinshi nivyo bikenye cyane gusumba ibindi sinemera ko ari kubera ko ari ubukristo ko ari inyigisho z'ubugeni mugabo hari inyigisho zaje zifite intumbero yukuzana abantu kurindira ibintu ngo bizokwikora
cyane abarongo ya masengero hari abavuga bati abo barongo ya masengero ko babibonamo nka business abarongo ya masengero mengo nabo babona amafaranga muri abo barongoye
nico kibazo kibazo gikunda gushika kandi kiboneka muri no bihugu byacu kuko cyarama ntanga karorero nkavuga nti mu ntumwa 12 za Yesu Kristo nta numwe yasanze mu mushomere ngaca muhamagara abo yahamagaye bose basanze ukazi bari ko barakora rero umuntu agiye guhaguruka ngo atangure ko wacishengero atayi gushobora gukora n'ikindi muzima ngo yibesheho hanyuma gaca avuga ngo ngiye gutangura kwibesheho gusa kubera kurongora ishengero ari kibazo nuko umuntu wese ategeza ku murongozi yarasanze ashobye kubaho Petero arashobora kwirobera ifi ari gushaka kuzibeze ari kumubesha mugaraziheba aza gukora ko bacimana Matayo aramutoza kori ari kukazi yarava yaraza mugahebye ikintu kuko arasanza gifise tebwe umuntu araza ngaha narirwa nibindi byose mu buzima ngashatangura kwegeranya abantu kugira bwirije mu gima rero aho niho ikibazo gitangura guhera rero kubwivyo nibaza yuko ari byiza yuko dufata umwanya wo kwigishanya no guhanurana kugira ngo habe ko umuntu akora igikorwa chiko wachimana aba karoro nawo nyene ko n'ubundi buzima rakwiye gushobora gutera imbere atakoresheje ishengero asanzwe arimo
kumbi cyo ikogwa ngira ni gikogwa kinini kisaba nuko na leta igishigikiramo uko mwavuze ikintu kicaye n'uburyo kandi leta nayo nishika kure muri byo byose kumbure ngira ngo tuzotumira muri leta nawe agira ica bivuzeko
leta yego ayitumira yafise igihara rwayo mugaye amashengero nayo nje muno wabaza nge barase ngira barafise n'uguta abantu bagenge ngo baze bayivuge nge barafise gituma bayivuga mugabo ngo nayivuze anaye amashengero yotera imbere ari uko ugwaruka amashira hamwe atabushomeri atabukene niyo zibavisa ndego ndeko ndayibona aha kwisi none tukiri kwisi mwana turajya mwijuru reka tubeho neza kwisi
aho nibaza ko kumuri cyo kiganiro kizoryoha muco mutumira mana yamutumira nabandi kuko bwa mbere hoho suko twemera ko byose biva kugukora gusa ko intango ya byose itangura kukwizera kuko igihugu kirimo abatizera ko atamana ibaho ari vigwisha imvura kubenza nababigakora ibintu byose bishobora gutuma ivyo rimye vyimbuka naho abantu bakora naho nyene nta mugisha boronka batabigira ivyiza kugira byose hari abantu naho bokore byinshi bakubaka ibintu bihambaye batagira umutima wo kubaha imana bo bisambura mu gitondo tunzi buhari bakicana ego nivyo kugira karanga mutima kugira inyifato nziza kubaha imana kuko niyo iduha umugisha tukeneye mugabo kandi nimuryame nimishinge gusanga bizokora kavuye mu kirere mukore muteze imbere ibikorwa vyanyu
ego imamu yavuze ati biragoye ko leta ihindura imitwe y'abantu bafise inyigisho z'aba barongoye mu masengero kumbure leta rero ikwiye gushigira ingufu mu gukorana cyane nabo oye barongoye amasengero ego reka tubashimire ku ntererano zanyu Pasteur Dieudonné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mu gisagara cha Bujumbura mukamunarongoye cyane cyane ari naryo shyamwe muzwi ko cyane new generation ifasha ugwaruka mu kwiteza imbere turabakengurukiye ku nterano yanyu
akoze kudutumira
namwebwe Imam Eli Rafan murongoye runani gw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabakengurukiye
murakoze cyane nyakubaho munyesha makuru
nibutse ko twari kumwe na Pierre Clavier Ndumwami arongoye ishirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo namwebwe turabakengurukiye
mutabyutumye
ego nibutse mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika ko twariko turavuga kubijanye no guhangana n'ikena ry'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye Diane Ndonse mwari kumwe kuri micro ndabakengurukiye
kana twebwe tugukengurukire Diane Ndonse n'abatumire mwari muri kumwe muri ico kiganiro bashaka gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ntonga haduce dusozerera yamari imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse muri make ku mucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yumvise ibisobanuro by'ababuranira mu muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara basaba gufungurwa by'agategekanyo bakaburana bidegemvya bavuga ko nibaramuka barekuwe bazubahiriza ivyo bazotegekwa byose n'urwo rukiko ubushinjacyaha bwo busanga ubusabe bwabo butanzwe mu mpitagihe. Turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tuza kubabwira n'ivyerekeye umunano wabaye hagati y'amashyirahamwe mva makungu yigenga heruka kugarwa mu kiringo c'amezi atatu n'u Burundi babunanye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu. Nari Diane Nahazwe yakoze no sans kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashwan yadufashije muhinga bw'ivyuma. Twemi twifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu, mubandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijuru ry'Amerika mu ndimi zitandukanye.